Iyi ni radyo İzmir Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza njuti mwese duteramanye mwe na Viden niyo ngabo mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika ikaze mu makuru yacu kuri iyi saha. Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ya ONU yategetse Israel gufata ingingo zose zishoboka kugira ihonyabwoko ndiribe mu ntara ya Gaza, ariko nivuga ko iri gikora ihonyabwoko.
Iyo rebe n'ubundi umwanzuro umaze gufatwa ntagwagwa ko ibikorwa ibyo ngibyo ari genocide. Binavuga ko kuko iyo biza kuba ari genocide bayivuga ko ibyo bihita bihagarikwa muri ako kanya.
Uwo ni Frank Mwine, umuhinga yanonose amategeko mpuzamakungu. Mu Burundi abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bararajwe ishinga n'ikibazo cy'amazi yatanganyika ashobora gusubira kubangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa. Sentare muri Kenya kuri wa gatanu yafashe ingingo ko igihugu cya Kenya kitazomugika abapolisi muri Haiti. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abayobozi b'ibihugu bya Afrika n'Ubutaliyano bazokoranira i Roma ku munsi w'Imana no kuwa kane ku rutonde rw'ivyigwa gushira hamwe inguvu n'ikibazo c'abimukira. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirinde.
Iyi nama ni ya mbere y'ubu bwoko, yagombaga kuba mu kwezi kwa 11 gushize, iza gusubikwa kubera intambara yo muri Gaza. Itegereje abakuru b'ibihugu bya Afrika barenga 20, perezida w'inama nshingwabikorwa Komisiyon y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi, Ursula von der Leyen, n'intumwa zo mu rwego rwo hejuru z'umuryango w'abibumbye n'abanyi y'isi yose. Minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni azamurika icyo guverinoma ye yise umugambi Mattei. Yawitiriye Enrico Mattei, washinze ikigo gikomeye cya leta y'Ubutaliyani cyazobereye mu bucuruzi bw'ingufu. Mu myaka y'1950 yamye avuga ko ubufatanye na Afrika bushobora kuba inkingi ikomeye y'iterambere. Muri uyu mugambi guverinoma Meloni yise nanone iteme hagati y'Uburayi na Afrika ishobora gushoramo amayero miliyari enye muri iyi myaka itanu kugera kuri 7 iri imbere, agomba gufasha Afrika guteza imbere ibikorwa remezo byayo mu by'ingufu. Kuri Minisitiri w'Intebe Meloni, si ugufasha Afrika nk'utamika umwana w'igitambambuga, ahubwo impande zombi zigomba noneho gufatanya ku rwego rumwe rw'abareshya. Afrika nayo igomba kwiyemeza gufata ingamba zo gukumira no kuburizamo imigambi y'abayo bashaka gusuhuka bajya mu Burayi muri rusange no mu Butaliyani by'umwihariko, banyuze mu nzira zitemewe n'amategeko. Nk'uko HCR yabitangaje, abantu barenga 260,600 bambutse inyanja ya Mediterane mu nzira za magendu zinyura mu bihugu bya Afrika y'Amajyaruguru kuva mu ntangiriro z'umwaka w'2023. Muri bo abarenga 155,770 bambukiye mu Butaliyani, barimo abana bakiri bato bari bonyine barenga 17,000. Mu 2022, umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi nawo watangaje ko ufite umugambi wo gufashisha Afrika amayero miliyari 150. Ku bahanga babisesengura, Uburayi ntibushaka kurekera Afurika ibihugu bya rutura birimo bihashinga imizi nk'Ubushinwa, Uburusiya, Turukiya, Ubuhinde n'Ubuyapani.
Sentare mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatanu yafashe ingingo ko igihugu cya Kenya kitazorungika abapolisi muri Haiti. Eje ni mukankusa arabandanya iyi nkuru.
Urukiko rukuru rw'i Nairobi rwateye utwatsi umugambi wo kohereza abofisiye mu gipolisi ba Kenya muri Haiti. Umucamanza Enoch Chacha-Mwita kuri uyu wa gatanu yafashe umwanzuro avuga ko Kenya yakohereza abofisiye mu mahanga ari uko gusa nayo hari ibyo yemerewe n'igihugu kizabakira. Urukiko rwanavuze ko igisirikari aricyo cyonyine gishobora koherezwa aho kuba serivisi z'umutekano. Mu mwaka ushize urukiko rw'i Nairobi rwabaye ruhagaritse umugambi wa guverinoma wo kohereza abofisiye mu gipolisi igihumbi muri Haiti. Mu kwezi kwa cumi, inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU yemeje ko umutwe w'abashinzwe umutekano uyobowe na Kenya wakoherezwa mu gihugu cyo mu birwa bya Karayibe gufasha kurwanya urugomo rwakiyogoje. Urugomo rwafashe intera muri Haiti kwa gatatu, aho agaco k'abanyarugomo kagose ibitaro mu murwa mukuru Port-au-Prince, polisi nyuma yatabaye abarwayi. Kuwa kane, umuyobozi w'ibiro bya ONU bishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge n'urugomo yaburiye ku bijyanye n'urugomo rwabaye urudaca rw'abacuruza intwaro ku duco tw'abagizi ba nabi barushaho kugira ingufu muri Haiti, bikongera ubushyamirane imbere mu gihugu kandi bigatuma urugomo rurushaho gukara mu mpande zose z'ibirwa bya Karayibe. Kuwa kane kandi, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Haiti Jean-Victor Genius yabwiye ONU ko abanyarugomo mu gihugu cye bafite ubugome nk'ubwagiye buboneka ahabera intambara kandi ko yongeye gusaba uruhare rw'ingabo mpuzamahanga.
Aya makuru yose agezwe ko iyo hirya no hino ku isi muhejeje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri we akaburungu radio yacu vewe akaburungu.com, adresse yacu YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Imbere ko tuzamuka rere k'ibiyaga binini, amakuru yerekeye Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane. Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ya ONU yategetse Israel gufata ingingo zose zishoboka kugira ihonyabwoko ntiribe mu ntara ya Gaza, ariko ntivuga ko iri kikora ihonyabwoko. Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri inkuru.
Urukiko ICJ mu cyongereza mu magambo ahinnye rwakiriye kandi rusuzuma ikirego cy'Afrika y'Epfo nk'uko rubivuga, rumaze kubona ko abanyapalestina barengerwa n'amasezerano mpuzamahanga, ubu yabaye itegeko mpuzamahanga akumira kandi ahana ibyaha bya jenoside. Rwategetse ibyemezo bitandatu by'inzibacyuho kubera ubwira bukenewe byo kurengera abanyapalestina mu ntara ya Gaza, birimo ko Israeli igomba gukumira jenoside. Umunyamerika kazi John Donahue, president w'urukiko rurimo abandi bacamanza 16, niwe wasomye imyanzuro yarwo.
The court considers that with regard to the present situation,
urukiko rushingiye kuko ibintu byifashe ubu, Israeli igomba kubahiriza inshingano zayo zikubiye mu masezerano mpuzamahanga kuri jenoside. Itegetswe gufata ingamba zose ziri mu bubasha bwayo kugira ngo ikumire ibyaha byose bya jenoside muri Gaza. Igomba kandi guhera kano kanya bidatinze ko abasirikare bayo badakora ibi byaha byose.
Afrika y'Epfo yishimiye imyanzuro y'urukiko CIJ, na Lady Pandor ni ministre w'ububanyi n'amahanga wayo.
The core purpose was really to highlight the plight of the innocent in Palestine.
Icyo twashakaga ni ukwerekana akaga kagwiririye inzirakarengane muri Palestina no gukangurira isi ku kibazo cy'uko nta butabera bafite kuva imyaka n'imyaka. Ubu noneho ikibazo cya Palestina kigiye kwisonga ku rwego rw'isi. Ni igikorwa gihambaye binyuze muri uru rubanza Afrika y'Epfo yaregeye.
The Palestinian issue is front and center of the world, and that is a very important achievement through this case brought by South Africa.
Mu itangazo yashyize ahagaragara nyuma y'ibyemezo by'urukiko ruri Ilahe mu Buholandi, Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu avuga ko amategeko mpuzamahanga agomba gukurikizwa nta kuzuyaza. Ariko nanone ati inshingano zacu zo kurengera no kurwanira igihugu cyacu n'abaturage bacu nazo ntazagikoma imbere. Gushaka kwambura Israeli ubu burenganzira bwayo bw'ibanze ni ivangura kuri leta y'Abayahudi. Akomeza avuga ko ibirego byo muri ICJ nta shingiro bifite. Imyanzuro y'urukiko rwa Loni ntijuririrwa, ariko nanone nta bubasha rufite bwo kwishyirisha mu bikorwa. Nta wuzi rero niba Israeli izayubahiriza. Iyo uru rukiko rwafashe uyu munsi, n'iyi nzibacyuho yihutirwa nk'uko Afrika y'Epfo yari yabisabye. Imyanzuro irambuye ishobora kumara imyaka itaratangazwa.
Urakoze Thomas kuri iyo nkuru. Tukivuga rero kuri iyi nkuru, mugenzi wacu Eddie Gwema yavuganye na Frank Mwine, umuhinga nonoso y'amategeko mpuzamakungu, yamubajije kuri iyo ngingo ya Sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane.
Umwanzuro maze kubona nuko ibyifuzo byose bya Afrika y'Epfo yari yajyanye muri ya rukiko yukuvuga ko bagomba guhagarika imirwano by'agateganyo, kuko nk'uko babivuga ibikorwa byose muri iyi ntambara byaganishaga ku cyo bita jenoside. ariko ubonye umwanzuro bafashe ntabwo ruvuze ko ibikorwa yabo biganisha kuri genocide, ahubwo bavuze ko bagomba gukumira ibikorwa byose bishobora kuganisha kuri genocide. Ukumva rero ko muri make wenda n'imyanzuro izafatirwa hariya ahantu muri ya rubanza nibajya mu mizi aho biganisha bisa nk'aho bigaragara yuko bizavuga ko ibikorwa byose atari genocide.
Wari uvuze ko urubanza rutaraburanishwa mu mizi, icyabaye uyu munsi ni iki?
Icyabaye nicyo gufata icyo bita imyanzuro y'agateganyo, kuko uribwa ko muri Afurika y'Epfo basabaga ibintu bibiri yuko barega Israeli ko ikora genocide cyangwa yakoreye genocide abo bantu muri iyi ntambara barimo hagati ya Hamas na Israeli, bakanasaba ko urukiko rwahagarika ibyo bikorwa bindi biri mu gukorwa kugira ngo ibikorwa bya genocide bihagarare, kuko ubu niko babivuga. Ubu tumaze kubivuga, umwanzuro wafashwe ni uko ahubwo urukiko ruvuga ko Israeli igomba kureba ko ikumira, nta n'ubwo ivuze ko ibyo bikorwa, ahubwo yavuze ko ikumira ibikorwa byose bishobora kuganisha kuri genocide.
Ku mbuga nkoranyambaga Abanyafurika y'Epfo n'abandi bari babashyigikiye ibi babifashe nk'aho ari intsinzi kuri bo, bwana mwene.
Ushobora kuvuga ko ari intsinzi kuko urumva Afurika y'Epfo niyo gihugu kimwe ku isi cyangwa muri Afurika cyagerageje gutwara Israeli mu rukiko, ariko iyo urebye ibibazo byose bisa nk'ibyabaye politike, kuko n'ubundi Israeli iravuga iti twebwe n'ubundi ibyo Afurika y'Epfo iravuga ibintu bitari byo, bakoresheje ijambo rivuga ngo distort cyangwa baragerageza kuvuga ibintu binyuranyije n'ibiri mu gukorwa. Urumva rero bashobora kuvuga ko ari intsinzi, ariko na Israeli iyo urebye mu by'ukuri nabona ko yabonye intsinzi, kuko ibyo bashakaga ntabwo urukiko rugeze rubibaha, kandi ibyo bavugaga ko bakumira genocide Israeli nabyo nibivuga, nibyo n'ubundi banavuga ko batwebwe ntabwo turwana na Palestina, ahubwo turarwana na Hamasi ari wo mutwe ibihugu byinshi muri Amerika mu Burayi bavuga ko ari umutwe w'iterabwoba.
Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu mukanya amaze gusohora itangazo avuga ko Israeli nk'ibindi bihugu byose ifite uburenganzira bwo kwirwanaho, ko ibyo irimo gukora ari ukwirwanaho. Ukurikije ibyo yavuze n'icyemezo cy'urukiko, urasanga bidahabanye?
Nge ntabwo mbibona ko bihabanye, kuko n'urukiko ntabwo rigeze ruvuga ko Israeli ihagarika intambara yihutirwa, aho biravuze ngo mugerageze gukumira ibikorwa byose bya genocide. Gukumira ntabwo ari guhagarika, ariko Benjamin Netanyahu ntabwo ari bitangaza, kuko we n'ubundi yavugaga ati twebwe turitabara, kuko baraje kutariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi baradutera bica abantu barenze ngira ngo igihumbi, na n'ubu baracyafite abantu bacu bifashweho ingwate, none twebwe n'ukwitabara.
Ikindi kirimo kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga cyane cyane aho ngaho mu karere k'ibiyaga bigari, bwana mwene, ni ibijyanye n'umucamanza umwe mu bacamanza 17 bari ku nteko, ni umugandekazi Julia Sebutinde utatoye umwanzuro n'umwe uvuga nabi Israheli. Aho ngaho muri Uganda byakiriwe gute mu baganda?
Tumuziho kuko afite icyo bita ubwigenge umutima nama mu manza ze, abaje numva ko ashobora kuba n'ubundi icyo twakwita inararibonye mu mategeko mpuzamahanga aribyo yagiye akurikiza.
Mwine, urabona iyi myanzuro yafashwe n'uru rukiko ari amahirwe ifite ko ikurikizwa?
Iyo urebye n'ubundi umwanzuro umaze gufatwa kikwereka ko mu by'ukuri ntabwo bavuga ko ibikorwa ibyo ngibyo ari genocide. Binavuga ko kuko iyo biza kuba ari genocide bari kuvuga ko ibyo bihita bihagarikwa muri ako kanya.
Frank Mwine, impuguke mu myabategeko mpuzamahanga, tuvuganye uri Kampala muri Uganda, ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye Edi, mukomeze mugira amahoro.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda, muriko mukurikirana ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya. Mu Burundi, abanyagihugu mu ntara ya Rumonge bararajwe ishinga n'ikibazo c'amazi ya Tanganyika ashobora gusubira kubabangamira kuko abandanya kuduga kubera imvura nyinshi igumigwa bishikirizwa n'abajejwe intwaro ngaho mu rumonge naho abasanzwe baratesherwa ivyabo n'amazi yatanganika mu myaka iheze bavuga ko babayeho nabi bitewe n'imvura nyinshi inkuru ya Thierry Vendashimi
Uno musa satanganyika rero kiriko kiduga amazi ari kaduga mu murinzi teyubwoba cyane gusumba n'izo zindi zuba
Uwo numuyobozi mwishikira mu biro bya buramatari w'intara ya Rumonge Abudure Niranyibagira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi rya Amerika amenyesha ko kubera imvura nyinshi n'inzuzi zisuka mu kiyaga cha Tanganyika na cane cane ahegereye iyo ntara byibonekeza kwa amazi arushirizaho kuduga
Bera imvura yaguye nyinshi inzuzi zikuzura izo nazo zisesa mu kiyaga cha Tanganyika ejo babene igihugu bari mu cyatubona iko byobangamirwa n'uzo tanganyika mbega bazoja icyo kugwa n'iki hakiri kare kugira ngo dutabareze ubene igihugu mbega birakunda yuko aho hantu tubona iko hoba hobangamirwa dushobora kuba bakurakiri kare mbega aho tubabakuye tuzubashirane
uwo muyobozi yemeze ko nibarabara rikuru y'ivi Bujumbura ryerekeza mu Rumonge risanzwe rica ku nkengero z'ikiyaga cha Tanganyika riteye impungenge kubera ayo mazi ategwa n'imvura y'isegenya Abdure Niranyibagira
sahugu ngira ibarabara ryose mwazananye dufatiye kwibarabara igira gatatu y'irene 3 mwabonye muvuye mu gitazo muteramuza mu Rumonge ijya turonse yose mwashiyemo mwabonye ko ari bibazo bidasanzwe imvura yabaye nyinshi bituma imisozi kana mibarabara yose ahivujayo idakomeye uno munsi kubera iyo mvura cha mu misozi uno munsi barabajyafi byabaye ikibazo kugira n'abantu bashore nimiduga nibasho kurengana
ico kibazo c'imvura nyinshi tuma amazi yatanganyika aduga hagasanga abanyagihugu aho baba ngaho muri komine n'intara ya Rumonge nico kuva mu mwaka wa 2019 aho abanyagihugu batari bake bateshejwe izabo bajanwa mu masite ayo mazi adashika yamara kuri ubu naho bimuriwe naho bavuga ko bagiramiwe n'imyuzurira nkuko babibwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika aha twovuga nk'abanyagihugu begeranirijwe muri site ya Mutambara zone gatete muri komine n'intara ya Rumonge aho imijyango ishika ku 185 idafite ayike ku musaya kubera amazi y'imvura imaze iminsi igwa Ndayisenga Christophe arongoye site ya Mutambara yaganiriye n'abakunzi b'ijwi rya Amerika arisigura ubuzima bubi abarongoye babayemwo
iguye murabona hatubaye haruzura amazi menshi cyane bigatuma abenegihugu bagira umutima udatekanye kubera yuko aha hantu atakundi bari bubigeze
Ndayisenga amenyesha kandi ko imijyango ishika kuri 80 muri abo basanzwe baba ku Mutambara imaze gusambigwa indaro mu kibano kuko bobo bari bamerewe nabi cyane
by'ukuri abenegihugu bari hano hose sabashikiwe n'iki kibazo sabatashikiriwe bose muri rusangi ntibafite umutima utekanye kubera yuko ntiwobona umugenzi ariko araturatura waruzi yuko aje gutekana nawe ngo biboneke kushobora gusinzira
basaba ko leta yorondera ahandi hatarashika amazi kugira ngo ubuzima bwabo buve mu kaga
ko yabikoze n'ubu tugasaba yuko uko vyogenda kose yiruke n'umuvyeyi wa bose kandi nizera ko yama yadutunganirije n'ubu bidufashe abenegihugu bari kuri uruhande ruri mw'amazi baraba ukuntu bobashira kurundi ruhande ruboneka neza abenegihugu boyicara bagatekana imitima igasubira hamwe
abarongo intara ya Rumonge bamenyesha ko ariko haratunganywa uburyo bwo kwimurira mu kindi kibanza abo banyagihugu bageramiwe n'imyuzure nk'uko babisabye nanone Abdure Niranyibagira umuyobozi mwishikira kwa buramatari w'intara ya Rumonge
aburiro twayishikiye yo duhereye kuri nyakoburamatari intara ya Rumonge yaciye yishikira kwirabira n'abadufasha barajayo n'umugujejwe kugwanya ibyiza mu ntara aho nyine barishikiyeyo twese tubona yuko bene yuvuga ngo tubafashe ni byiza yuko tubimurira mu kandi gace harimo amahoro n'umutekano iyo ngingo yo twarayifashe kandi n'ahantu turamaze gutomba kuherekana kandi uyiyeme yaremeye kuzashyira itanga uburyo ibubakire
Niranyibagira amenyesha kandi ku duce twinshi tugize intara ya Rumonge dushobora kugira ibibazo bivuye kwigwirirana ry'amazi menshi kuko n'abenegihugu batashikiriwe bashobora gushikirwa ndetse n'amashuri n'ibindi bikononekara
ni kuvuga abantu bose bari kunkera Tanganyika abo bose ariko n'abantu bicaye ahantu bashobora kuvuga ngo umwari wo bose icyo gice cyose ni gice kibangamiwe cyane saho gusa n'abenegihugu tuvuga yuko bari muri ya misozi hanami yari mibarabara giwacu bari muri ibyo biti abo bose ni kuvuga yuko barabangamiwe sawo gusa nunga amusa cha rumongi muri zone rumongi nabo nyere tutibagiye inyubako ayo mashure ibiro inyubako za leta ziri mu bice bibangamiwe ikuvuga yuko mu ncamake intara ya rumonge ni intara ubona yuko mu minsi iri imbere ifite izogira ikibazo biturutse kuri ubu binavigagiye cyane cyane kuri imvura nyinshi.
Indongozi z'iyi ntara zamenyesheje ko zituye ikigo Obuha mu byo kijeje harimwo gutunganya amabarabara kugira ngo bige ibintu byokogwa kugira ngo iyo myuzure n'ayo mazi y'umurengera bitoregwe inyishu ubutagisubira inyuma. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Tati zvijya America Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda kubakunzi b'inkino imigwi inserukira gihugu yose kwa 16 yo kumugabane wa Afrika yashitse muri kimwe c'umunani cy'igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu byo muri Afrika kiriko kibera muri Cote d'Ivoire yaramenyekanye ku munsi wa gatatu w'indwi. Hari ico bagitangaje kuvyerekeye imigwi inserukira gihugu yashitse muri ico kimwe c'umunani. Twavuganye na Richardson Niyonkuru umumenyesha makuru w'inkino akorera kuri radio Ejo Heza FM ari I Bujumbura.
Kino kikombe kiko kibera muri Cote d'Ivoire byatangaje ni byinshi cyane nkano vuga nk'ibihugu twari tumenyereye bikomeye mu mpira w'amaguru twavuga nka Cote d'Ivoire akavuga Djibouti na Cameroon nubwo babandanije urabona ko umupira wabo nuvuga ngo warasubiye inyuma cyane nkavuga kandi ko handi ku ekipe ya Algeria uvuge na Tunisia batwaye tuzi umupira cyane cyane muri Afrika ukomeye mu Barabu ariko twabonye basubiye inyuma muri make hari ibihugu bavuga ngo byadutangaje ndavuga nka Guinea Equatorial igihugu nka Cape Verde uravye umupira wabakina n'umupira nuvuga ngo bano munsi barateye intambwe ishimishije ko ni ubwo cyatumenye mu mpira w'amaguru ariko no musu mukuru ravye bakina muri usanga ukiye bakina no w'Iburaya naho natwa natangariye tubona Guinea Equatorial batsinda ibitsindo nka bindi gihugu nka Cote d'Ivoire bwo gikomeye mu mpira w'amaguru cyane ntangaje nkaraba n'ikindi gushashobye kuba kinantangaza ni gihugu cha Mauritania gusindura kino rumwe bagatsinda igihugu nka Algeria gikomeye ugashobora nka qualification no vango ni jambe mu mateka kuri bo no vango ni felicitation kuri bo kino gikombe kiko kibera muri Cote d'Ivoire no vango cyatangaje benshi na cyo kugwanje ndi mwo twavuga ngo n'igihugu batumenyere byasobye kugira sirikwa twavuga Guinea Equatorial kavuga Cape Verde
uravye amakipe azohura muri kimwe c'umunani hari nk'amakipe akomakomeye imwe izovamwo uravye nka Cote d'Ivoire izohura na Senegal karaba Cameroon izohura na Nigeria mu nkino zo muri kimwe c'umunani uzitegereza gute uzibona gute
muri kimwe c'umunani bihugu mpa mahigwe ko bishobora kubandanya muri kimwe cha kane gishyize cha nyuma Nigeria ndayiha mahigwe kuri Cameroon kuko na Cameroon umupira bakina wasubiye inyuma usibye ko Nigeria no munsi uvuga ngo ni igihugu cashitse muri kimwe cha mahigwe cha nyuma cyo gitsinzwe ibitsindo bike abafise mediane imeze neza ariko defense yabo ntabwo imeze neza ubusa n'ubusatirizi nabwo no vuga ngo bumeze neza uradze kumazina bafise bakinye imigwi basanzwe bakinye ku mugabane wa Buraya Cameroon ndabona ko kubandanya isa n'ibigoye ukaraba Cote d'Ivoire babandanije bari mu ngwa mugwi wa gatatu bwo kwica bare meye perida bagiye guhura n'igihugu carenganye mu matsinda gitsinze inkino zose ndavuga Senegal waza kuraba Senegal no musa bakinye bafise waza kuraba uhereye ku bakinye bwo ngo bari ampe avance mu myaka ukaraba nabandi bakiri bato bato nzo ko no Senegal bahereye ku ntango bubaka kuko namba nyenzi uravyibuka ko ni Senegal yatwaye igikombe cy'aba mu 2023 mu 2020 cyangwa ku mugabane wa Afrika Senegal muri make siru basi kuba mu defense gushika muri attack simeze neza Cote d'Ivoire amahigwe ni make kuba ashobora kubandanya bwana FD
naho turavye nk'igihugu ca Maroc cavyifashemwo neza mu gikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru giheruka kubera muri Qatar kiba cashobe gushika muri kimwe ca kabiri mubona mwitegereje muri iki gikombe c'ibihugu vya Afrika umugwi wa Maroc mubona gute
umugwi wa Maroc nawo nyenda ndawuha favori ariko uza kuza inyuma gato ya Senegal kuko uravye Maroc abakinyi bakoresheje ni babandi twabona mu gikombe c'isi ni babandi twabona bari bara participa mu kongera qualification ya zino hino ariko Senegal harimo marasi mashasha kuko uravye bakinye Maroc ifise ndayiha amahirwe gushika kuri final cyangwa bakanakina final na Senegal ko amahirwe ni make kuba ashobora gutwara kino gikombe kuko bivanye na liste bafise ashobora kuba mukuruha mu gihe Senegal bo uza kuba aza gusukwinjira subiriye uza gusanga rusha n'inguvu batanguye mu kirwa nka Karolo wicaritse Jose Ganagye gatanguza pa kumatsa urabona ko uwo winjize wese aza kuza ariko bwego bwo hejuru no vuga ngo Maroc na Senegal ndabaha amahirwe ariko amahirwe nka chanda ya chance Senegal kubera baravye abasubi abandi muri Senegal barameze neza cyane gusoma basubira abandi guca Maroc
mwitegereje imigwi ikomakomeye abantu bari basanzwe bazi ko ivyifatamwe neza nka Algeria na Ghana yavuyemwo hakiri kare kubwanyu mwo ni kibazo kirihe kuvyereka iyo migwi
kibazo no bango nkakarono mpereye nko kuri Algeria kibazo no bango kiri kuba kinyi bafise no munsi babona ko abakinyi batwaye kane ya 2019 benshi no bariko barakoresha uru muri football akino gihe birasaba ko abo babari mu myaka itereye hejuru haza abandi bana bakiri bato bakaba bafasha bakabashigikira uko nshobora kumira umukinyi yakinye kana gasora final 2019 nakoboza ko mwarinyo no munsi muri 2024 nshobora kuguha umusaruro umwe yaguha muri demie business yasaba ko bategura n'abana bakiri bato ni no vango arije nico caje kubagonga nise nagana nabo nyene nico caje kubagonga no munsi bashobora kuba biyumvira ko bariko bakoresha bakinyi bakoze mu myaka irenga uru gasanga hari ibindi bihugu biriko birakora nabo bakorera ku bana bakiri bato no munsi ariko tuko twabona ariko batanga performance akaronda avuga ipine patrone nese na carver
mukurangiza muri make cyane muri teze ko muri iki kimwe cy'umunani imigwi niya yifata gatoyi itirekura izokwirekura kuko nurukino rumwe utsinzwe ucugenda iteze gute inkino uko zizoba zimeze zizoba ziryohe kurorera
nokivuze neza ho rw'ikibazo banashishye ni niba ni inkino zizoba ziryoshye kuko ni inkino no count umasinzwe wundi aragenda birumvikana ko ni inkino bamenyereza bashobora gushiramo inguvu cyane cyane kugira ngo bashobore kuba babona ko bubandega muri kimwe cya kane gishyiri cya nyuma kuko urukino rumwe utsinzwe uratarumba ni inkino zizoba ziryoshye cyane gusumba ko twazibona mu matsinda ko mu matsinda avuga ngo ndakina ndondera tacanye ndonke rimwe ngindire ibyo naka nabo bazovana ariko no munsi wewe umuntu ufata nk'akabaye igihugu nka Nigeria na Kamerun kandi mwebwe imwe muzokivuganira uzose n'undi atashabandanye nico gituma mvuga ko inkino zigiye kuwongereza uburyohe uko twazibonye mu matsinda bigiye kurushiriza gusumba uko tugiye kuzibona muri kimwe cya munani gishyiri cyanyu
ndabashimiye cyane
murakoze cyane Bwana Fidele
naho rero tukivuga kuri izi nkino muri kimwe cy'umunani ejo kwa gatandatu Angola izohura na Namibia Nigeria ihure na Cameroon mugiye ku munsi w'Imana Guinea Equatorial izokina na Guinea mugihe Misiri izohura na Republika ya Demokrasi ya Congo muri aka kanya rero twumvirize aka karirimbo mbere ko dusezerana Lubu kacuraranzwe n'umuririmbyikazi Cedi umunya Ethiopia kazi
Le pengize sonilanya ngize ilanya arashakiye na fatimata arashakiye almata
karirimbo lubuka tseri ahani ho rero turangirije amakuru twatubafitiye muri uyu mwanya mubandanye mukurikirana program zacu za radio yanyu ijwi rya Amerika mugire bihe byiza mukurindira
I am going to see you do the bullet boom